mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Ni gahunda y'ibiganiro tubagezaho buri munsi, mudukurikirira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri. Ikaze mwese.
Twarose inkuru yuko hashobora kuba hariho abantu baje gusaba indaro barye basanzwe bacungereye amaduka rimwe na rimwe, ugasanga abo bantu bahaye indaro nibo barimwo abagizi ba nabi, abasuma. Nicyo gituma rero uno munsi bace bagira iryo sekeza.
Uyu ni Venance Imanirambona, buramatari w'intara ya Gitega, avuga ku mukwabu wafatiwemo abantu barenga 300 batagira ibyangombwa. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimucikwe kandi na cya kiganiro muri kirukuri tubagezaho muri aya makuru y'Ijwi rya Amerika yibanda ku Burundi. Turabaraditse, mube hafi ya radio yanyu. Amakuru tuyahere mu ntara ya Bubanza, aho umugore yaraye yishwe n'abantu batari bamenyekana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye.
Umukenyezi yarayishwe aciye umutwe azwi ku izina rya Florence Duwimana, yaba mu kigwati ca 4 muri komine Gihanga, aho yabana n'utwana twiwe dutatu nk'uko abaryango biwe bavyemeza. Abashitse ubwa mbere aho uwo mukenyezi yahora ba babwijwe rya Amerika ingene yagandagu
bakiza kumwica baruguruye barakatura, hanyuma barinjira. Bamaze kwinjira ikintu bakoze kwabaye kumucumita mwizo simbugita hamize nibaze mucumita mu mbavu ikano kuri vyagaragaye yuko bamwishe nabi gose imbugita nyishize shika kundwa.
Nyakwigendera yari yaravanye n'umugabo wiwe muri kino gihe afise uwundi mukenyezi mu gisagara ca 2 ngaho nyene Gihanga, kandi ko bari bafitaniye imburano z'amatongo nk'uko abaryango b'uwo mukenyezi yaraye yazwe ubuzima babibwijwe rya Amerika. Abajeje intwaro mu gisagara ca 5 co kimwe nabo barongoye ntibazi gushika ubu igituma uwo mukenyezi yishwe bunyamaswa. Ariko umusore azwi ku izina rya Nzisabira Elvis yahagaritswe n'igipolisi mu gitondo cy'uno wa gatanu. Abamubonye igihe yahagarikwa bavuga bimwe mu byatumye afatwa.
Niko guca bajya kuraba uwo Elvis ngo amusanga kamaraso mugabo ngo asa n'ubanza ngo guhakana kari we yabikoze. Amaze kubihakana sinigene ngo abasoda babibonye babona ayikangwa amaraso ku maguru no ku maboko baca baravyemera kari ibyo babona kumujyana. Iyo niyo nkuru narifise.
Ababa mu kigwati ca 4 aharaye habereye ubwo bwicanyi barabwiyamiriza bakavuga ko burenze, bagasaba ko amatohoza yokorwa byihuta kugira ababukoze bafatwe bakubitwe intahe mu gahanga.
Bagirizwa icaha ni kuvuga uyu mugabo wiwe hamwe n'uwo Elvis, ni kuvuga yuko nk'uko twebwe abene gihugu tubisaba twasaba yuko nabonye nebo bo kwishwa kuko ibyo bakoreye abasigwa b'uyu muntu si byiza cyane. Uravye abana asize atwebwe abanyi byatubabaje.
Umukuru w'inzu 10 bita Nyumba 10 ngaho mu kigwati ca 4 muri komine Gihanga azwi ku izina rya Nyabenda Boniface atera kama barongoye kwirarira nabunyene agasaba ko ubutungane bwokora ku byaraye bibaye.
Je saba ko ubutungane bwokora ubu muntu yafashwe ubutungane n'ukuri bukamuhana bukamuhana bukamwihanikiriza kugira ngo ibintu abandi bazotinye. Mu nzu 10 je ndongoye jewe ndabasaba kwirarira kuko umwasi ntasinziriye kandi abicanyi ntibarahera. Kugira ngo rero tubagwanye no kwirarira hagize ico umuntu abona ko giteye amakenga akibwira ubundi bikunde umwasi tumusitirire kumburire hakirikare.
Ubwicanyi nk'ubwo bwarabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'inondwi rishira uwa 2 muri iyo ntara nyene ya Bubanza. Umupolisi w'igihugu yahora acungera ibiro vya posita ku mugwa mukuru wa komine Musigati yarishwe aciwe umutwe n'abantu batamenyekanye baca bagenda bamutwaye n'inkoho yiwe muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Tuve noneho mu ntara ya Bubanza tujye muri karitsiye ya Musinzira mu mujyi wa Gitega, ahabonetse amapikipiki 15 yari yaribwe hamwe n'ibyuma byayo bitandukanye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Ico gipangu cafatiwe mwayo mapikipiki kiri hagati mu gisagara ca Gitega muri karitsiye Musinzira iruhande yaho uri gituro cy'amodoka yatwara ingenzi zifati barabara rya Gitega Bujumbura n'urupangu rw'imwe amazu y'ibisigarira yubatswe ntarangire ngenze makestani yakora akazi k'ubuzamu muri ugo rupango yaciye afatwa n'igipolisi yafatanywe n'abandi bagabo batandatu yari yarahaye indaro muri ugo rupango ariko batazwi n'ubutegetsi bwa karitsi Butoyi Hussein chef de zone Gitega yaciye asaba abanyagihugu kwamabirinda guhindara abantu batazwi aho yahavuye yunga nigwa na Melchior Hakizimana komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega
twashaka natwe kubunganira tuvunira kagohe abene gihugu bo ngaha mu gisagara ko ari ukumera magabo cyane cyane kuraba usanga bitwa ko arabazamo ariko bagaca babika abantu batazwe kandi abo bantu nyene aribo bashobora kuvamwo abasuma baza kurara ku mugono abene gihugu bamwe usanga ku mugoroba baza gufata ku ngovu abakenyeze bari ko barirenganira cyanke abana babigeme aha rwo twari ko turavuga nk'ino nzu mubona ko iteye amakenga cyane tukahasanga amamoto ashika 6 amakinga ashika 2 tutabona neza ivyayo amamoto ashika ku 10 asambuye amapiese menshi y'amamoto kubuye bumengo n'uruganda rw'amamoto yakoze
Abasi Nduwimana icegera cy'utwara ishyirahamwe ry'abagendesha amapikipiki mu ntara ya Gitega yari yashitse hafatiwe ayo mamoto avuga ko izo moto ziteye amakenga
ibyuma byinshi bifite amaplaque byumvikana ko moto zose arangura nyinshi azigurirwa baba bageze kugurisha ego mugabo biri ko umuntu ayikarara barimo n'izubusuma uti kukiho barimo izubusuma nk'ubu nyinshi bamusavye amakarte rose yazo yayerekanye bacha basanga henshi bagiye barafuta kuma carte rose ahahuri byandika originali baca biyandikira ibindi kuko birabone ko cubibona imoto yibwe ntiba idandaza uko nyene abasoma baciye ubwenge baca bayisambura bya vyuma byose bigize ijya moto baca babishira ku yindi ikwiji dokima ninacho gituma mubonye bapakiye amashasi menshi cyane atana kimwe yambaye mu gusanga ko plaque izindi plaque yastanze mu ntoki nikuvuga rero bya vyuma byose bivako bica bijya gukora izindi zizwi n'amategeko ziriko amaplaque
kwanyagihugu bibwa amamoto bakaba bibaza ko iyo bari muri zo zafashwe Melchior Hakizimana komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega gira ati
mwene gihugu yaba yaratwaye ipikipiki yo caza mu ikambe akaraba ko atobona piece yari ku pikipiki yiwe kuko harimo n'amaplaque menshi twasanze kuri ayo makarakase y'amapikipiki twajanye mu ikambe arashobora kubona nka plaque y'imoto yiwe yibwe tugasha tumufasha kurondera
Venance Imanirambona buramatari w'intara ya Gitega amenyesha ko muri ico gikogo cakozwe n'igipolisi gifatikanije n'abajeje intwaro hari abantu batagira ibibaranga bafashwe
twari twaronse inkuru yuko hashobora kuba hariho abantu baje gusaba indaro barye basanzwe bacungereye amaduka canke bacungereye amazu rimwe na rimwe ugasanga abo bantu bahaye indaro nibo barimwo abagizi ba nabi abasuma nico gituma rero no mose bace bagira iryo sekeza aho bafashe abantu bashika amajana 3,226 ubunye bakaba ariko bararaba bacaguremwo abatangorane niyo babona harimwo abantu bateye amakenga bahetse babakorere ko bababaze barabe yuko atankoze zikibi zibinyegejemo
buramatari Venance Imanirambona asaba abanyagihugu bose baza gusaba ubuzima gisagara ca Gitega kwimenyekanisha kubajejwe intwaro aho babaye Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Murakari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya ukurikirana n'ikiganiro muri kirukuri.
Monica, muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Sande bahuje
stante kabisa ego
kandi rero
ego
aje nda bemere ko umushara wa mbere ari mwe muzotangura kujya ko
dakwe
soma
ndo kuba peje dusukiko
ene zobari yakinisha
nawe so kwa shaka nibaguhe hanyuma zobari hanangura
kare asha mugani wawe nazane tube turayijya meze kabisa none hari uwo kwimide ni gasha wabahejera wayizine
idevye mu manuwe gabasha Mugabo nangura kujya mahera ntarakorera.
Mwebwe. Ni hari ngorana. Aha ni zina cyawe gyandiswe imbere hande matina yose ka. Eh. Awe batakusanzwe wega jone wewe. Batakuri gisanzwe wewe.
Ndakubyire. Bivuga bisubire. Asha uyu muhongo ni kimeneke. Jone ni kimeneke mwishwanje.
Cha. Umuntu yarushije wa mukobwa wa giti.
Eh. Umva sanzwe.
Ni mureke sima benishima. Eh. Bwodra bwire. Kya kibazo? Na manyanga agiye mo kweli.
Asha. Jone. Oya naje mbonye warushije amanota Alice. Alice wa giti.
Eh.
Cha. Na chi. Na chiye mbona ko atashe bakoresha kuri gusa.
Yego.
Ah, nukuri kwigendeye
kwa. Eh. Wo imana zara ko hayi niko kwima.
Eh.
Gubi. Tabwo kamugabo.
Zagwe ndawe yu.
Ariko
frem, ariko frem. Jogenda gute ujinda ibagira.
Aho mu misi sha uzoba watanguye kugara. Eh. Eh, ganda wudu ibarabara.
Eh.
Uruda usigaye wagaza sha natwe turamukisha ibamfu
John finarma vrema genuinely vrema ariko rero ubu kuguma mu kiyaga umva ko bitozo babigushoboka mugabo nzobikurikiranira hafi ndi mu byumve
hapo turahirimo ano azo bari gira atugashora mafi abandi bose bazogurisha ko twahejeje bonga John
ariko rero mwabahungu mutumvikane. Eh? Abium.
John. Kandi basa bazogusha.
Wumvi kane. Ibyo je we ntavye no bemerera.
Ni wumva?
Bipo. Ibya kamwana wa mama. Iwanje ni muzana. Iwanje ntavye muzo.
Wumvise?
Ah ah.
Ehe, wumvise?
Nakazi.
Aha, sha John twavanye vyaheze. Nirishye hamwe ryacu je ndabona bigiye kugorana.
Oh
ya. Bigorana, bigorana kubera iki? Cyondo kubera iki bigorana? Mwebwe ni muhari. Ndega chondo shi hamuri cyatwese. Iri muravyibuka? Samuravyibuka.
Wapi
cyatwese?
Wapi wapi? Je wose mboni ngene tuzobandanya dukora utakiri mu jone. Oya kwe.
Muzokora nyine kandi bizogenda neza.
Bikira.
Bishondo.
Kuma hafi.
Wese sinamudabwire ko mwishye hamwe umwe wese ategeza kwitanga. Uko ashoboye kose. Uri bwoba nubwiye.
Ego mugabo ibyo nibyo. Mugabo ni wibagire ko ari wewe waje kuri byo urashaye. Byasa ni rya kwame.
Okay, okay.
Yeah,
okay. Namwe bijye nakoze ntanumwe tubishobora. Mwebwe gusa ico ndababwire. Murashya mwishaka ari kwiye. Ntana kimwe kizofa.
Ibyo ntago rene ko bikora. Mugabo ikintu ya makenga gusa. Kuvuze ko umengo uzodufata nk'abandi bose. Kandi
bash, aho rero mu byumve kandi mu ntahuwe. Amashira hamwe yabarobyi yose.
Yego.
Nzo yafata cyo kimwe. Nta mwana n'ikinoni wanje.
Oya mugabo. Mugabo basi. Uje turaka cishamwe rimwe na rimwe. Ibyo ko
tusangiye.
Eh.
Uri jera
no kuturo turasangiye.
No 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 no. Iki wanje ni gipasa. Ubyumve. Cyondo. Ubyumve ubyumve n'abandi. Ni muze munangore.
Bitumari iki?
Mwebwe murakora n'abandi bose. Kandi azi ko bizogenda neza. Mbe hari wewe. Hakaba na gasore. Ichubona nani yiki? Ngira.
Gasore wabo ntaza bakora kuri ezi.
Eh?
Eh? Gasore ntaza bakora kuri ezi.
Aya wewe mugabo
ufata mu mugongo ruwa.
Wewe sisho kimwe nkandi. Oya, gasore sisho kimwe ntaje yewe. Wewe ni nana kazi gasanzwe. Numwanya zo urunka gutoraza mushira hamwe sisho kimwe ntaje yewe.
Eh.
Ego. Eh. Ahubwo nyine gasore ni yaje.
Yavuze ko
za. Yavuze kwaza.
Imagine all the people.
Koli?
Living life in peace.
Yeah. Waje kuririmba nga mu barabara.
Imagine.
None. Nuko nyumva ntanyuva. Koli atoa ikutere bwana e.
Enora. None shtuwa ni ai. Za siku bitu biko biju.
Ah, wapi ndugu yangu? Eh. Mvuye kule ku hopitare kuraba kuzine wangu agwae. Nimekuta wahofije wengi sana wakiugua.
Eh? Sema kweli. Warifije wanateseka vema?
Sana, nakwambia wanateseka sana.
Sasa bagwa iki?
Wengi waliumwa mtumbo.
Mtumbo? Oh la la, hiyo moya ni grave. Kandi ni juu hawana maji muka. Nime bari bafisa amazi. Bari kugwara.
Erige bana kuno ile maji ya mitoni.
Yo no 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 kame. Ile maji buchafu vile.
Ile ile.
Baragoye kweli.
Sana.
Ege maji ni mabi. Iyo situasio ni baho. Ni grave. Sasa nora tugiriki. Niki tubafasha.
Sinzi. Yambawa je vraiment. Nilisikia tu nikuye kukwambia. Mfashe gutora solution.
Minaona. Tuvoma mazi. Tubapeleke maji. Tubahe. Amazi. Niki niki.
Koli. Tapata maji ya kuenea kambi yote. Kambi nzima.
None gandugu. Tuache hivo.
Iyo wezekani. No,
tubariku kwenyeni. Badu ufuka kutu wabimi ya maazi. Tulemishu tubafasha.
Ata hivi niko wavuga. Eti banyavugo batimi ya maazi.
Nani?
Nisi wanasema.
Jewe na wewe. Tabimi ya maazi. Ah. Oya.
Uliacha kujifa bono we nae. Nune ya banyavugo babimi ya maazi. Sisiye. Nisiye si wote banyavugo. Niko wabona.
Nikwele mtupu. Ona sasa. Tugende basi, turondela vajene, bengine, babugo, tuachote yata bidon kumi, tuwapeleke. Yeah. Wanagute yoyide.
Amata hivu, yoyide ni sawa vrema, juu bale ba iskemise, bale wakatalia kuchota.
Vrema, tende kubaide kuchota, kumsabagi ya bahungu, haba kujua kitu, tuzuatua gize kinuchiza.
Amata hivu vrema, hapo ni sawa, merci kuro nzuri yako.
Vrema, tuende vrema.
Tuende vrema, tubasaidie.
Ok, bana.
Where's our home? Okay. Getting in a cab.
Nana Kim Wemsey. Take a natural tower. They could go on the corner with one of them.
Again, I'm okay. Okay, I'll keep in anger. Let me talk about Kiria. I would get the moment and I'll out our mood. I
could take in your tiny way around below in the coos. I
walk with him that shall who can have it. The cool can overcome. Walking one, I'm home.
I'm going to go to the house. Then what I got it in it.
Neat. Bigger. I do not a miss. Bouquet.
Ego, mamma, a bacon.
So, get one man that has a cowler.
Eh? None of you done this. What
take it?
Eh? Joan, dear, my aunt. How are you, Indian? Eh, way, wash.
Jaurans.
Eh? Now, what do you mean? I don't need you. Urandi. Oya,
where
did you? Can I lift to like we've got Kirikan? Then I'm my Ravan. Oh, now you jama. Eh,
Angel and Hanaka.
Nayuma. Is that it? Zanya, you are Angel. I like you. I know Joshan Humbananga, Jen Humburu gang. Amachumus and the Nibere Maraqui, Mereza Marayan.
Eh,
Shira. Nayuma.
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 Nayuma. Nayuma. Nayuma. Nayuma. Nayuma. Nayuma. Nayuma. Nayuma. Nayuma. Kinyota je ntandira ivyo bintu je nga.
Bibi.
Cyo yasekundi ya mahera yanje. Nzara amafaranga yanje. Nama mahera yanje.
Karakara.
Je ntarifti namuhaye.
Karakara.
Sabgi.
Hano rako kakabosha.
Nibiki.
Iki.
Wano rekumbanda.
Je mahera yanje je kumahera yanje.
Ndagaza bintu.
Je na brag.
Ndagaza bintu.
Oyo yayo kinyota dagusavye ubirake. Dagusavye umubabaye
n'ubuga. Mwami.
Igiye
jano. Oya nama mahera yanje.
Reka n'ubimbora.
Eh, oh yeah, just shock of them. And then I am born.
Kara gashoferi kariko karigira suri bu mugo kwawe. Mama ngo sinuri bisi yako narishe. Njana gakomesha shaho yagi poroporo chibisi ndagiheba. Bali hani igira namaguru nigarukira namaguru musaga. Bravo.
Ewa ikinyota sha nuko kora.
Nawe ugumye umbandanya. Ugumye umbandanya. Murabona. Izo moto zanyu nzozi heba. Nje nitana ikirundi. Murabona.
Kinyota nukuri.
Mbega gaso. Uri ngaha. Uranzi ko ndanize ko wagiye kera.
Njahe gasha. Shano bumvyutse kwa numva imbavu ziriko ziratoneka.
None burya nakugaranye ndagenda kuvoma uri ngaha ntiwanavuga. Canke wari usinziriye.
Nyambari gusinzira nyene. Mburi ryo mwijoro noronka ibyo kumutaga.
None ndikubereka utagiye abandi bari. Uno munsi ntimwagiye ku kiyaga.
Ntumbaze shama. Tini byo ku kiyaga numva no biheba. Kwanza ndabihebye.
Kubereka igagasa. None ushavujwe n'ibya yezine. Ubu rero byose ucuheba. Yewe.
Nta barasha byose nico kimwe. Nk'ubu numva atana kimwe ntishaka.
Ya.
Nukuri?
Ah, numva bigoye. None wewe ni wokwibandaniza uwo mwuga wo kuroba. Ayo mayezine yawo barengera ukayihoza.
Reka shama maje numva nishavuye kubona abankura mu bandi bose. Ukubera gusa ntahije amashuri. Bakaci bashira mu bakozi bato bato. Ivyo umva no vyeme.
Na barakasore mwananje nusubire kunzurira kabozi. Ugira wewe wari wanse kwiga nk'abandi.
Nanje ndarahiye kujya gukora akazi kagayitse. Nibakagumane nzobaho. Yego.
Ogira weho yose wa wadapfaga ntuzu ubu ntuba warize ugaheza amashuri nk'abandi nibareke.
Mugabo baragayana n'ukuri ku Imana. Jewe gasore njye gukora akazi kamwe n'umuntu atahonyoye ku ishuri.
Uko nuko kwigenza ko aho usanga bashaka nyene kugahiba. Bagahaho bashaka.
Ndagahebye rero nibanezego. Abarengera wahora bambwiye sinari bwababone.
Eko, waruzi ko niko ndakubwira ibyo ntazi jewe.
Ashinda babonye ntanje.
Ugira bajya batoya ikibazo bo, ntibize kubera bari bafise base babarihira.
Ibazema. Gushika naho bakazi abanyamahanga bavuye ibugo, ngo kubera gusa bafise ama diplome.
Eko ndakanenwa. Abanyabugo bararonsa akazi keza.
Ibaze nuko.
Nango nuje kwikorera amasanduku y'indagara.
Nanjye nicyo gituma nemeye guheba byose. Nukuri je sinzohonyoza ikirenge.
Nibu tsingene twe na so wawe twifuza ko kwiga amashuri menshi ukaba umuntu nyamuntu ukaba umuntu mukuru.
Ibyo byifuzo bya papa. Ntegerezwe kubishika ko byanka byakunda. Ntegerezwe kwikura kagaye.
Mbega mwananje, wowe ubishika ko gute? Ko bakwimya akazi, amafaranga uzoyakurahiye.
Na uzora.
Shafunde. Uko mafoza ntiyabutse umuganga mwakira kuri atevye yo. Ariko ukiri utangire bwa bwa bwawe rero
oya sikaho
baracamusuzuma wewe ntuzi ngene abakecuru bivu oya mwishwanje umwanyu urabaye munini frema wewe ntuzi ngene ubona abagwayi bangana ngira yabutse muganga canke vyavuye vyanka wa muhungu reka
tura
abagwayi ni benshi
ene twatwana basha twose tumwikambiye
ni hatari ni hatari ndakubwiye ariko rero nabitwiye mu nyashi ya muherekeje yaciye yigumira ari yagarutse no kutubwiye we byabitwashe
ukamuka ni wawe bitwiye ari kugaruka hagasohoka
si byo nyine
none bamupima bona
we bashufunde bibi fana ndibyo bamupima ire gusaka yagumya musekuyesha we burya ntiwabonye ko mafonze yararembye
reka turindire turabe yega ngo tutamwinjirira ko ngo rero shaho Hena nifu sana shaka kuja.
We, janyi na wa shawa roka ni yuja. Ako saka kukoma kujo kuilabira wa mshiri wawe nadi.
Ule natali nadi ya. Tawudi monora. Wapesha na kumaji kuraba ya shawa. Haunurunga kachobu.
Hakachobu nga hivugo.
Yefunde.
Ariko umuntu yo guhakazi. Muraba bagesera basigaye baturaba nk'icimbwi haze. Ninde.
Nzo pakuya mja, ndabere gari genuro.
Bande na hope, na kundi.
Shafunde,
umvira kubgire. Na kuba fuga ngugwe na agatumu tuwe. Asha, wewe nyambu shaka kwa kukwitu uhiri.
Oya wangu, harumunu, yari anangi umukomele sa unga hibuko. Nga kene umukotzi,
urumba.
Na unega nupakuba.
Mbasha we ura komeye.
Hewe, funde.
Aba nubatuitira nyaninzike, ni mbuko mbaku sabakazi.
Heka. reka reka muhungu aho usanga atameze nkabajya bagesera batwinyamaze aho usanga rakampaye bashikaye funde bewa muhungu uye barakurotse cyane nawe kuwirya ariko umuntu yo hakazinzige inzigi 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 urumve cyaricyo ninde umuntu yo hakazinzige Ubwinzigura tawuri cyari cyo gafunde wewe ndabizi ko rubukoko tujimirima mugabo cendanze ko ndumwe
mugabo cyawe ndaze ko tubuntu
menya rero ko bobo bakubona nka ku gakoko kaje konona abantu bimana amazi bo guhakazi gute ndabizi ko batugeramiye batanatwereko na nadiye wanje ndetse rewe ntiyari kuba ikira yugari iyo kitabika ibicaro
none
ariko rero hari gihe imana yo bakoreramwo ega ntawe ubizi Funde, kandi wome kumhuzi ni yuri. Beka kukati wugu, haba nyabugu batashobo ye, nakahi. Ba mureka kunega neka humu nekukwa kanato. Na neka shako nemele Nadia, kunzo mufasha kuonde umutaye, akasubi ya kudanda za, umba no ukura ya narunza kazu. Kwa menye na kutuwe karaya we. None uwa waja kwemele bila kutajisha, wabigiririki. Hewe, urabona ko ushobora kuronka umutahe ngahe ubwo wewe gafundi wewe ninda nitisho none gashahu ushaka ngire gute
ugire gutenyere
nzoguma ndonde akazi mpaka ndakaronke kurahita kurondera ubuzi umviritsa neza akuvuga ivyo kuja kurondera ubuzi muraza kubwo turari ngene twisubitsa kwa gateka mu makuru mashya byihuta umviritsa ibifatwa nabi rirarengeje harageje tugico dukotse None wewe umva turi ko tuvuka bimwe
ibiki
ukuri reka cyangwa ingoje je sibyo ndatushinga naho no kwironkera kazi gusa
ako kazi uzogakura he uti haya gateka gwa kikuguwe
benza
nganye bakikutinzike nakuzopfurunse
reka nawe rero uwo tumu muna ni hebura uburi rushaka twicare mu ikambi twitule gutende
gutuna gusa uko kutavwa ko no gufata ugiye gupfa tugashira kabana binyoni
muhungu ndagikondera Sino kwishinga ibyo uvuga no haba ndabihebana na karonde ndahise
Tutinamwe wakunze bigikino muri kirukuri turabashimiye cyane kuko ngene mama muteza amatwi eka uyu ni wa mwanya wo kubashikiriza intererano zimwe zimwe mwagiye muratanga ku gice giheruka ariko mudukundire tubibutse akabazo kari kabajijwe uri nka funderi ukaba ufise umugenzi aguma guteramwe ivyimviro bibi byo gukura ku buntu abandi n'uko babakoreye ikibi uvyifatamwo gute uwa mbere yagize ishashikiriza ni jardini y'amahoro mu gitanga mu ntara ya rutana ati kubwanje nabanza nkamenya neza imvo zituma mbwiruko no kuvuga nkamenya aho kuri simere nk'ikitazi ati kuko umugenzi nk'uwo naho yo kubwiriza umpanuro munabakugiriye nabi wogerageza kumuruta ukamuhanura nawe yote bakigaya tujimatana mu ntara ya bururi aho butoyagira ati je ndi nkafundere mfise umugenzi nk'uwo ati ndumuhanura kureka gukwiragiza amacakubiri kuko nta nyunga zo kwigira ronka mu kujyanisha abantu ati nkahamwe hateye amagume nawe nyene yo mukorako uyu rero ni wa mwanya twasomere akabazo ku gice muhereje gukurikira akabazo naka abanyabugo bamwe bamwe bafashe ingingo yo kwima amazi impunzi ariko rero kubona Corina Nora bubahutse gucisha habo ngo baje kuvomera impunzi amazi ubwo ntibahemukiye bene babo babanyabugo mubivuga kwiki ukaba ufize icyo ushikiriza rero ngo ikubutuma kuri za numero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 cyangwa 75 888 905 tubitse ko cyari gice c'amajana 5 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri
cyari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolentia
barakoze bagenzi bacu ba Benevolentia batugejeho iki gikino muri kirukuri aha rero akaba ari naho dusoreje ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika mwumvira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda ni kuri FM 88.3 FM 104.3 naho mu Burundi ni FM 94.9 na FM 95.2 ku buhanga bw'ibyuma kuri iyi saha mwari kumwe na engineer Suleiman Tarawade na Fasili Gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese ro kwa mwateza amatwi tubifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza munogerwe n'ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.